bwa mbere na mbere turazi yuko hajya Fondation Pax Burundi yashize abana ba academy turazi kara hakorera Mezo Shalom mugabo kubera twari dufise umugambi wo gushira abana muri academy yage nabishye muri Fondation Pax Burundi twarabanje turabaza ati none ko dufise umugambi uyu ahantu he bimeze gute niho twashobora kuronka umuco batubwira yuko gushika ubu hajya hari mu minwa ya leta ari naco gituma twaciye tuja kubaza yangene bimeze hama turagirana n'amasezerano na leta hama barahaduha igihe umwanya uri presi kugira dushobore kuharangura ivyo bikorwa
baha bahaye mu gihe kingana iki
gushika ubu amasezerano ahari kontra ihari entre Fondation Pax Burundi na nafise imbere yanje mengo ni imyaka ibiri mugabo iyo details ndi sire ndashaka kuyibaho umwanya n'umwanya mugabo hariho aya masezerano yanditse hagati ya Fondation Pax Burundi hamwe na Ministere de la Justice aho kuko kubijyanye n'ingene Fondation Pax Burundi ishobora kwakorera bijya bikorwa iri kirakorera guhera muri kino gihe
muri iki gihe kandi mukaba mwishyura leta mukodesha leta
dukodesha leta ko turayishura amafaranga angana n'imilyoni 3 ku kwezi
none uravuga ko mukodesha leta ejo cyangwa ejo bundi Maison Shalom iramutse itsinze leta mu rubanza madame barankitse yatubwiraga yuko yareze leta mwebwe mwakora iki
twebwe Fondation Pax Burundi nagira kwanza mbwe ko ari fondation iri kurikiza amategeko ibintu byose bikora mu mategeko nacho gitumya tutashobora kuvuga ngo dufashe ahantu nta burenganzira dufite bwo gufata ahantu h'umuntu cyo gituma hari amasezerano hagati ya Fondation Pax Burundi na Ministere ya Justice ni kuvuga rero yuko bishitse nkuko rongo imezo Shalom ivuga bishitse leta igatsindwa kwico kibanza hari amasezerano ahari entre fondation ministere y'ubutungane novuga yuko baraduha preavis hama bikurikije kandi amategeko bacu baraduha preavis hama tukasubiza nta ngorane ibirimo ko twe fondation turi ku rwego rwo hejuru ibintu byose tubikoresha amategeko
none kubera iki mwahisemo gusaba leta kujya gukorera hariya mu ruyigi hakoreraga Maison Shalom mwahahitiyemo izihe mpamvu
ubwa mbere na mbere no byavuye ku banyagihugu baho kuko baratubwira bati hano hantu harakorera ibikorwa bya Maison Shalom mugabo ni mwishamba hari harameze ibiti hasa nabi hama rero tumaze kumva ibyo abanyagihugu bavuga n'ibyo bipfuza niko rero twaciye twiyumvira yuko uwo mugambi twubaza hama ca turabaza ingene vyogenda niho rero twaciye twumva yuko leta ariyo yafise mu ntoke hama turayiaprosha turayegera hama tugirana nayo amasezerano n'ababwiye
uretse icyo gikorwa cyo gufasha urubyiruko urwaruka rufite impano hari yindi migambi mufite yo mu minsi yo mu gihe kizaza muri Fondation Pax Burundi
Fondation Pax Burundi ifise imigambi myinshi itandukanye harimo gupromoting abana bakiri bato bafise impano zitandukanye kugira nabo bashobore kwiteza imbere biciye muri sport cyane cyane muri football hama kandi Fondation Pax Burundi irafise radio yitwa Igo Sport FM muri kino gihe yumvikana mu karere ko muri Sud mugabo mu migambi yihutira imbere nuko iyo radio yoshobora kumvikana mu gihugu cyose irafise kandi umugambi wo kurima no korora kijyambere irafise kandi umugambi bwa mbere na mbere tubanza gushimira cyane kuko irashobora kutwemerera ahantu dushobora kuzotegura ikibanza cy'ingenzi kugira ingenzi ishobore kuza ziraza mu Burundi ziraba ibyiza by'u Burundi hama ikindi Fondation Pax Burundi yaratanguye kandi muri kazobizobandanya ifasha mu yubakwa ry'ibibuga bitandukanye yarabitanguye kirabikora muri mu ntara ya Kirundo aho stade yo mu ntara ya Kirundo iri kirubakwa Fondation Pax Burundi yafisemo kuboko yafite kirikira terera Fondation Pax Burundi kandi biciye muri inkuru nziza Peace Park Complex Stadium iri kirubaka n'amashure azokwiga mu bana w'u Burundi irategura kandi na Coupe de l'Unité Nationale no kuvuga yuko ivyo Fondation Pax Burundi ikora n'ibintu bijya mu iterambere k'igihugu kandi ikabikora ikurikije amategeko inacho gituma rero twohumuriza uburongoye Maison Shalom yuko ntagire ikibazo kuko hajya mu ruyigi n'amasezerano nifata kibanza kuko twararonsa baduhaye mu ruyigi rishobora kuzokubaka akademi nziza ya Fondation Pax Burundi bijya n'ivyifata kibanza rero kuko amasezerano aheze tuzonatanga nta ngorane.
Fabrice Niragira umuvugizi wa Fondation Pax Burundi ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane kandi nkaba nongeye ndabashimira kubona mwiyumviriye kuturondera gira dutanga umuco kugira abumviriza ijwi rya Amerika bamenye ingene ibintu bimeze atawubeshanya. Murakoze cyane.